Hii ni Radio Good ya Amerika. Radio Good ya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mutwongera ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya bose. Ndabasuhuza mbahe ikaze mu makuru yacu ya kakanya. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma mfatanyije na bagenzi banjye hirya no hino mu ngo zabo mu birorero bikikije Washington DC. Ubwo ni ukubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. U Burundi hatangiye ibikorwa byo kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu wateganijwe mu kwezi gutaha.
Tugiye guhangana bimwe biboneka n'ibibazo bikuru bikuru bihanze Abarundi muri rusange. Dushyira ingufu nyinshi ku bihanze cyane cyane abarimyi, ugwaruka, abakenyezi, abageze mu zabukuru.
Uwo ni Evariste Ndayishimiye, umukandida w'ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi muri icyo gihugu, mu ijambo ryo kwiyamamaza yagezaga ku bamukurikiye. Nta murwayi wa COVID-19 usigaye mu bitaro by'i Wuhan mu Bushinwa, aho icyo cyorezo cya virusi ya corona cyatangiriye. Abayobozi b'ibihugu bitanu bifite icyicaro gihoraho mu nteko y'umuryango w'abibumbye bagiye gukora inama idasanzwe. Naho hano muri Amerika, Nancy Pelosi, umudemokrati uyobora inteko ishinga amategeko ya Amerika, yashyigikiye Joe Biden ugaragara nk'uzahagarariye iryo shyaka mu matora ya perezida yo mu kwa 11. Aya makuru n'ayandi twabateguriye ni mu kanya, ntimujye kure. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Nta murwayi wa COVID-19 usigaye mu bitaro i Wuhan mu Bushinwa, aho icyo cyorezo cya virusi ya corona cyatangiriye. Eugenie Mukankusi araduha inkuru irambuye.
Abarwayi ba nyuma 12 banduye virusi ya corona bavurirwaga mu mujyi wa Wuhan basezerewe ejo ku cyumweru, nk'uko komisiyo y'ubuzima mu ntara ya Hubei yabitangaje. Abarwayi bo muri iyo ntara bari basigaye bose bari barwariye i Wuhan, umurwa mukuru w'iyo ntara, aho icyorezo cyahitanye abantu benshi mu gihugu cy'Ubushinwa. Muri uwo mujyi hafi abantu 400,000 bazize COVID-19, ni ukuvuga 80% by'abapfuye bose mu gihugu. Abayobozi baravuga ko ari umunsi winjiye mu mateka. Mu ntara ya Hubei nta murwayi n'umwe ukekwaho virusi ya corona uharangwa. Cyakora abarenga 170,000 bahuye n'umuntu wanduye barakurikiranirwa hafi. Abarwayi basigaye bari mu bitaro ahandi mu Bushinwa. Hari 67 barwariye Shanghai na 3 i Beijing. Imijyi myinshi yabonetsemo abanduye virusi ya corona bari abantu baturutse hanze. Ibyo byatumye guverinoma ihagarika ingendo mpuzamahanga.
Urakoze Eugenie. Abayobozi b'ibihugu bitanu bifite icyicaro gihoraho mu nteko y'umuryango w'abibumbye bagiye gukora inama idasanzwe. Thomas Kamilingi.
Ibi bihugu bitanu ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Ubufaransa, Uburusiya n'Ubushinwa. Byari bimaze igihe biganira kuri iyi nama y'akataraboneka. Igitekerezo cyayo cyaturutse bwa mbere kuri President Vladimir Putin w'Uburusiya na mugenzi we w'Ubufaransa Emmanuel Macron. Uyu munsi Ministri w'Uburusiya w'Ububanyi n'Amahanga Sergei Lavrov niwe watangaje ko noneho bose bumvikanye, ariko ntiyavuze umunsi inama izabera. Abakuru b'ibihugu bazisunga ikoranabuhanga ry'amashusho video conference. Inama igomba kuvuga ku bibazo by'umutekano n'amahoro ku isi muri iki gihe yugarijwe n'icyorezo cya virusi ya corona. By'umwihariko igomba kumvikana ku gahenge mu ntambara ziri ku isi muri iki gihe, nk'uko umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye yabisabye mu kwezi kwa gatatu gushize. Antonio Guterres yari yasabye ko intambara zose zihagarara kugira ngo isi ishyire ingufu zose mu rugamba rwo guhashya virusi ya corona. Nk'uko ibigo ntaramakuru bitandukanye birimo AFP na Reuters bibyemeza, kumvikana kuri gahunda y'iyi nama byatindijwe n'icyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cy'uko Ubushinwa bugomba kuryozwa ikwirakwizwa rya virusi ya corona ku isi yose. Uretse ibyo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashakaga ko inama ivuga no ku bibazo byo kugabanya intwaro za kirimbuzi ku isi, cyane cyane hagati ya Amerika nyine ubwayo, Uburusiya n'Ubushinwa. Atangaza ko iyi nama noneho igiye kuba koko, Sergei Lavrov ntiyasobanuye niba ibi byose barumvikanye ko bizaba biri kuri gahunda y'inama.
Urakoze Thomas, tuze hano muri Amerika ho Nancy Pelosi umuyobozi ukomeye w'umudemokrate yashyigikiye Joe Biden ubonwa nk'uzahagarariye iryo shyaka mu matora y'umukuru w'igihugu ateganijwe mu kwezi kwa 11 uyu mwaka hano muri Amerika nyine. Fidel Niyongabo arakomeza.
Nancy Pelosi ayoboye inama nshingamateka ya Amerika yatangaje uno munsi wa mbere ko Joe Biden ariwe ashobora gukura Amerika mu kaga kikiza cy'umugera wa corona. Nancy Pelosi niwe mudemokrate akomeye wa nyuma ashigikiye Biden mu kigoro kiwe kukwiyamamariza kuba perezida wa Amerika. Wabonwa ko azohiganwa na perezida Donald Trump wo mu mugambo w'abarepublika mu matora mu kwezi kw'icumi na rimwe. Pelosi yatangaje ko gushikiriza icyese Joe Biden ari iteka kuri we kubera azo umukuru w'igihugu adasanzwe. Pelosi yahayagije Biden yahoze ari umusenateri aserukira leta ya Delaware mu kuvuga ko ari umuntu yumva ibibazo by'abandi kandi ari umuntu afise ubutwari. Avuga ko Biden ari umuntu ashobora kuyobora abandi akoresheje ubwitonzi kandi yumviriza abandi cyane cyane abahinga mu by'ubumenyi. Joe Biden yabaye icegera cya perezida ku ntwaro ya perezida Barack Obama abonwa ko ariwe azoserukira umugambi w'abademokrate kuva ataye insinzi zikomeye mu matora yo mu ntango y'abademokrate yabaye imbere y'uko ikiza cy'umugera wa corona gituma imirimo nka yose yugara muri Amerika. Abo bahiganwa bikomeye mu mugambi w'abademokrate barimo senateur wo muri leta ya Vermont Bernie Sanders baravuye mu ihiganwa baramushigikira.
Urakoze Fidel. Komeza n'ubundi tubwire je abategetsi bo muri Korea y'Epfo batangaza ko perezida wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un ariho kandi ari muzima.
Iyo nkuru yatangajwe ku munsi w'Imana na Moon Jong-in, umuhanuzi akomeye mu by'umutekano wa perezida w'igihugu cya Korea y'Epfo Moon Jae-in. Ibyatangajwe na Moon Jong-in bikaba bidaha agaciro urukurukuru rubandanya kuvugwa ku magara ya Kim Jong-un inyuma y'uko adaserutse mu birori bikomeye cyane mu gihugu byo kwibuka amavuko ya sekuru wiwe Kim Il-sung ku itariki 15 z'uku kwezi kwa kane. Moon Jong-in, umuhanuzi adasanzwe ku bibazo bijyanye n'umutekano wa perezida Moon Jae-in, avuga ko igihugu ciwe ikidahindura aho gihagaze kuri Kim Jong-un ko ariho kandi ari muzima. Yabivuze mu kiganiro yahaye televiziyo y'Abanyamerika CNN ku munsi w'Imana. Yamenyesheje ko Kim Jong-un ari mu gisagara cyo kuruhukiramo cya Wonsan kiri mu buseruko bwa Korea ya Ruguru kuva ku itariki 16 z'uku kwezi kwa kane. Kim Jong-un yarasubira kujabona kuva ayoboye inama y'urwego nyobozi bw'umugambwe uri ku butegetsi Workers Party ku itariki 11 z'uku kwezi kwa kane. Ukutaje ahabona kwiwe kwatumye hatangazwa amakuru atari make atemejwe abategetsi ba Korea y'Epfo basutse ko mabisi. Batangaje ko atana kimwe bafise cemeza ko amagara ya Kim Jong-un ameze nabi muri iki gihe.
Tugushimire Fidel. Tujye muri Afghanistan, abantu bakomeje kwicwa n'ubwo abarwanyi b'abataliban na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari bumvikanye guhagarika intambara. Oriane Tangishaka arakomeza.
Raporo ya ONU yasohotse kuri uno munsi wa mbere yerekana ko abanyagihugu barenga 500 bamaze kwicwa muri aya mezi ane ya mbere y'umwaka w'2020. Ni mu gihe Amerika yari yarapfundise amasezerano n'abagwanyi b'abatalibani yo gushira ibigwanisho hasi. Ibiro by'icegera cya ONU muri Afghanistan bimenyesha ko abana 150 bishwe mu mezi atatu ya mbere y'umwaka n'abandi bantu 100 barakomerekejwe. Deborah Lyons, intumwa idasanzwe y'icegera cy'umunyamabanga mukuru wa ONU, yavuze ati: "Ndateye akamo impande zompi kazisaba gushira ibigwanisho hasi bagashira ingufu hamwe zo kugwanya umwansi basangiye uwo nawe akaba ari kiza cha corona." Imigwi itavuga rumwe na leta harimo n'abagwanyi baharanira leta ya Kiislam yagirizwa kuba yaragandaguye ibice 55% by'abanyagihugu, ariko abashigikiye leta nabo bakagirizwa kuba babishe ibitigiri binini by'abana kubera ibitero byo mu kirere n'ibindi byo ku butaka.
Dushimire bagenzi bacu batugejeje amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abo mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikire kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio Ijwi riyobora. Abadushakira kuri internet namwe mujye kuri wa3 radio yacu voa.com mukurikirana amakuru. Mukanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ayo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda, aho Perezida Paul Kagame yavuze ko igihugu kigikusanya amakuru azagenderwaho mu gufata icyemezo cyo koroshya ingamba zafashwe mu kwirinda ikwirakwizwa rya virusi ya corona, zirimo gutegeka abaturage ko baguma mu ngo zabo. Ibyo ngo bizamenyeshwa abaturarwanda mbere y'itariki 30 z'uku kwezi. aho hari mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru inkuru irambuye Asumta Kaboyi arayitugezaho.
Ni kunshuro ya mbere umukuru w'igihugu yagiranye ikiganiro n'itangazamakuru kuva igihugu cyashyiraho gahunda ya guma mu rugo mu rwego rwo kwirinda ikwirakwizwa ry'icyorezo cya COVID-19. Ni ikiganiro cyabaye hifashishijwe ikoranabuhanga. Benshi mu Banyarwanda bumvise iki kiganiro bari biteze ko umukuru w'igihugu ahita yizeza abaturage ko nyuma y'itariki ya 30 z'ukwezi kwa kane Abanyarwanda bazongera gusubira mu mirimo yabo. Umukuru w'igihugu nta mwanzuro yatanze kuri iki kibazo cyari kitezwe n'abatari bake, ahubwo Perezida Paul Kagame yavuze ko harimo gukusanywa amakuru azashingirwaho mu gufata icyemezo kizagenderwaho nyuma y'itariki ya 30 harebwa niba abaturarwanda bagomba kuguma mu rugo cyangwa niba iki cyemezo kizoroshywa.
Vuba aha turaza kongera dusuzume tuvuye ngo ariko tuhereye ku bushakashatsi buriho amakuru dufite ku cyorezo kimereye n'aba bantu ari mu giturage ari mu mijyi byifashe bite tware kuri iki kugira ngo ubuzima butangire bwongere buse n'ubugana ku busanzwe. Ibyo twaba turetseho ni ibihe bishobora gutera ikibazo. Ibyo nabyo nanone dufite indi nama muri iki cyumweru ya guverinoma izabisuzuma bihereye kuri iyo mibare, bihereye kuri ubwo bushakashatsi duhitemo ibifungurwa n'ibikomeza n'uburyo bifungurwa mu buryo bw'intambwe twagenda dutera turekura buhoro kugira ngo ubuzima bugane. Byose turagumya tubirebera mu buryo tutasubira inyuma ngo icyorezo cyongere dutere ibibazo byinshi.
Kwa 21 z'ukwezi kwa gatatu nibwo guverinoma y'u Rwanda yemeje ko mu rwego rwo guhangana n'icyorezo cya virusi ya corona imipaka ifungwa, abantu bose badatanga serivisi z'ibanze bakaguma mu rugo mu gihe cy'ibyumweru bibiri. Ni icyemezo cyaje kongerwaho iminsi 15 izarangira ku wa kane tariki ya 30. Ni icyemezo cyaje kije kurinda ubuzima bw'abantu ariko kimaze gusharirira abatari bake. Humvikana mu bitangazamakuru abaturage bafatiwe hirya no hino bagiye gushakisha ariko inzego z'ubuyobozi ntiziboroheye. Hari ndetse abaturage bavuga ko bahohoterwa rimwe na rimwe abayobozi bakarengera bitwaje kurinda amabwiriza ya guma mu rugo. Perezida Paul Kagame yavuze ko abayobozi uzafatirwa mu bikorwa nk'ibyo nawe agomba kubihanirwa
iteka mu bintu nk'ibi, mu mikorere y'akazi, mu gushyira ibintu ku murongo kugira ngo bikurikize n'amategeko. Abantu bo ni abantu benshi bakora amakosa, ari abamategeko akoraho cyangwa ari abayashaka kuyakurikiza, bombi bakora amakosa kenshi. Ariko ntabwo iyo byamenyekanye y'umuyobozi yagiriye n'aba baturage binitwa ngo yashaka ko abantu bakurikiza amategeko yaba bikorana bakica amategeko, iyo bimenyekanye biragororwa bishyirwa ku murongo nabyo uwabigize arabibazwa. Hagomba kuba rero hari ahantu abayobozi batuzuza ibintu nk'uko biba bikwiye cyangwa nk'uko bibwirizwa. Ndibwira ko icyangombwa ni abantu bose ndetse namwe n'abanyamakuru mwabimenye, babimenye wese akabishyira hanze abantu bakagerageza gusubiza ibintu mu buryo niko byagenda. Ntabwo
umukuru w'igihugu yanagize icyo avuga ku byifuzo by'abikorera mu Rwanda bakomeje gusaba leta ko yashyiraho ikigega cy'abagoboka, bemeza ko mu gihe ikigega kitaba kigiyeho inganda zabo zitazongera gukora. Perezida Kagame yagize icyo avuga kuri iki cyifuzo.
Inganda za n'ubundi buzima bw'igihugu iki cyorezo cyabigizeho ingaruka zitoroshye. Mbere rero yuko dusubiza inganda ko zari zisanzwe zikora n'ibiki, biraterwa n'aho tugeze mu buryo bwo kurwana n'iki cyorezo. Ibyuko rero zahungabanye byo birumvikana n'inganda n'imiryango y'abantu aho batuye n'aho baba, bose babaye abantu ibintu byarahungabanye. Niyo mpamvu tugenda dushakisha rero uburyo ibyagenda birekurwa kugira ngo byemerwe bikorwe bijyanye n'aho tugeze mu kurwanya icyorezo ni ibihe. N'ejo bundi nabwiraga abantu ko tuzagira inama ya leta ireba ikusanya y'amakuru hirya no hino bijyanye n'imibare n'aho icyorezo kigeze n'ukuntu abanduye, abanduza, bashakaga barabonetse n'ibintu birebire. Hanyuma muri ibyo tuzareba niba dufata indi ntambwe, birashoboka ko tuzatera indi ntambwe hakagira bimwe bitangira kwemererwa gukora nk'izo nganda wenda n'umubare ukaba muto cyangwa bigakomeza ariko bikurikiza ya mabwiriza.
Kugeza kuri iki cyumweru abantu bamaze kwandura virusi ya corona mu Rwanda baragira ku 191 barimo 92 bakize mu gihe abakirwaye ari 99. Asumita Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Nshuti mwese namwe bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika. Ibikorwa byo kwiyamamaza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu Burundi bizotangura ku munsi wa mbere w'indwiza. Ijwi rya Amerika rizokwegera umwe wese mu bakandida bazohiganira ico kibanza kugira ngo atubwire imigambi ngendegwako yipfuza kurangurira abanyagihugu mu gihe yogira amahigwe agatorwa muri ayo matora ategekanijwe ku igenekerezo rya 2020 ry'ukwezi kuza kwa gatanu. Ijwi rya Amerika rirateye akamo rero abanyepolitike bose uko ari indwi kwitabira ico gikorwa co kumenyekanisha ku radio yanyu imigabo n'imigambi yabo. Namwe bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika turabatumiye kugira ngo muzoturungikire ibibazo n'ivyifuzo mushaka gushikiriza abanyepolitike. Turabashimiye.
Tuje mu Burundi aho kuri uyu wa mbere hatangiye ibikorwa byo kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu hirya no hino mu gihugu. Shyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD n'umukandida waryo ryatangiriye ibyo bikorwa mu ntara ya Gitega. Perezida Pierre Nkurunziza ucyuye igihe niwe wayimburiye umukandida w'iryo shyaka kugira icyo abwira abarwanashyaka.
Twari twiyemeje turahira yuko tuzokubahiriza ingingo yapfunditswe na sentare na hinyuzwa y'ubucacu Burundi hamwe na sentare ijeje ubutungane mu karere ka Afrika Museruko none ijyavuzwe yaratashe. Nitwivuguruza mu ijambo. Naho twavumere iryo jambo benshi na cyane cyane abansi Burundi ntabwo bashizwe. Bari bazi za mvugo z'abategetsi ba kera bavuga bivuguruza ariko ntibamenya ko ibihe byahindutse. Icyo tumwe n'umunsi rero twaje gushikiriza abarundi mwese ijambo twapfunditse mu ikoraniro ridasanzwe ry'umugambo CNDD-FDD itariki 26/0 uno mwaka ahanyere mu ntara ya Gitega. Niho twemeza yuko tuzoshira imbere uwo kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu akabari jenerali major Ndayishimiye Farisito. Twaramwemereye kandi yuko tuzokwamana muri byose na hose na cane cane mu miyamamazo nonwahageze. Uyu mukandida wacu rero ubwa mbere ashaka kwambera yuko jewe nk'umukuru w'igihugu cy'u Burundi uno munsi ndamushyigikiye 100%. Si kumushyigikira gusa no kumutora nzo mutora mpumirije muya kwa moya.
Umukandida w'ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi Evariste Ndayishimiye afashe ijambo yashimiye uwo yifuza kuzasimbura maze asezeranya abarundi ko azakomerezaho Perezida Nkurunziza yaragejeje.
Inzego z'igihugu zibereye ziramaze gushingwa, ubu tugomba kwitorera indongozi ziziserukira kugira ngo zitunganirize abarundi bose baronye agateka kabo kabakwiye. Abenegihugu bagiye kumva ko agateka k'igihugu aribo bakiha, bahagararira umutekano bafashanije n'inzego z'umutekano no kwivuna basi zozo zisanzwe ari bitumwako mu gukingira igihugu, kurwanya iterabwoba no kugarukana amahoro aho hose bizaba bikenewe, haba ngaho iwacu cyangwa mu makungu. Mu migambi tuzoshyira imbere tugiye guhangana bimwe biboneka n'ibibazo bikuru bikuru bihanze abarundi muri rusange, dushyira ingufu nyinshi ku bihanze cyane cyane abarimyi, urwaruka, abakenyezi, abageze mu zabukuru, abakozi ba leta bakukuruka, abahungutse ndetse n'ababa mu bibanza bari bahungiyemwo hagati mu gihugu igihe twari tukiri mu magume. Ubu ntidushaka umurundi agogwa uwundi nawe ahiriwe. Dushaka twese ko dusangira izuba rimwe n'imvura imwe, tukagira umutekano twese, tugatekanirwa mu mutima. Ntidushaka yuko mu Burundi tuzosubira kubona abitwa ngo ni impunzi mu gihugu cyabo cy'amavukiro kandi bate Imana yabaremeye kwishyira bakizana. Erega biramara maze kubona ngo bajya mu masite de place kandi tutari mu ngwano. Abo bose mperuka kubatemberera baranganirira barambwira ayo bagowe. nibishobora kumvikana ko ari Abarundi bagorerwa mu gihugu cyabo kandi bategerezwa kwishyira bakizana bakanezerwa mu gihugu cyabo. Abafisi ibibazo rero mu Burundi tuzofashanya kugira ngo tubitorere umuti, kandi nazi yuko atari bake kuko Abarundi twanyoshwe umwanya muremure.
Turacyari kubyo kwiyamamaza agatorwa sa umukandida w'ishyaka SNL ritavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi, waravuga ko naramuka atorewe kuba perezida azaca karengane mu gihugu. Mu ntara ya Ngozi aho yatangiriye kwiyamamaza uyu munsi, yabwiye abarwanashyaka ko azanongera imishahara ku bakozi ba leta. Desire Hatungimana nibyo atubwira.
Ibikorwa byo gutanguza ku mugaragaro kwiyamamaza mu mugambwe SNL byo kuri uno wa mbere mu ntara ya Ngozi byabereye ku kibuga cy'inkino cya Muremera kiri mu gisagara cya Ngozi. Abantu isinzi baje bava mu gihugu cyose nibo bari bitavye iyo myiyamamazo. Jonas Nahimana arongoye umugambwe SNL mu ntara ya Ngozi niwe yahaye ikaze umushingamateka gwasa azoserekera umugambwe mu kibanza cy'umukuru w'igihugu. Warongoye SNL Ngozi yaboneye kumenyesha uwo bashize imbere ko abanywanyi biwe batotezwa n'inzego z'umutekano n'abajejwe intwaro bashaka kubinjiza muri CNDD-FDD ku nguvu.
Uyu munsi kandi ushitse mu gihe mu byegera ntangaro bitandukanye bigize icegeranyo cya Ngozi. Abantu wanyu b'umugambwe SNL bagomba batega ubwoba batotezwa ngo mpaka bagende kwishikana muri ya mvugo twebwe tutamenyereye. Iryo terabwoba ubu rikorerwa cyane cyane abikekwa kuba bazahagararira SNL mu gucungera amatora, aho hamwe basinyishwa ku nguvu ko bazotoregwa kubera ko boba batabizeye. Uyu munsi kandi ushitse mugihe mu makomine mwana abajeje intwaro basa n'abadohose ku mabanga bajeje gutunganiriza abanyagihugu bagashira nyabuna imbere umugambwe bakomokamo.
Kuri ako gatotezo kavugwa mu banywanyi b'umugambwe SNL gwasa yavuze ko gategerezwa guhagarara hakaboneka Burundi buzira gatotezo. Igihugu kirimo gatotezo amenyesha ko kidashobora gutera imbere.
Icyo dukeneye ni Burundi buzira karenganyo, ni Burundi buzira gatotezo. Dukeneye Burundi bwa bose, kandi ubwo Burundi bwa bose tubwubaka twese, tubwubaka twese mu kubahiriza amategeko no mu kubahana no kubahirizanya. Ingendo rero y'ukurenganya uyuca yumirwa, ingendo y'ukurenganya tuyivemo duhindure. Imyaka 15 turi muri ibyo nimurabe nimwasanga twateye imbere, harabavuga ngo barateye imbere, none ko amabarabara yaheze twarateye imbere koko, amahera y'agaciro muri banki ntakiriyo twarateye imbere, imigenderanire yarakonje twarateye imbere.
Warongoye SNL yamenyeshije ko azoshimikira ku bisata bitatu arivyo uburimyi, ubworozi n'uburovyi. Amenyesha ko mu gihe Abarundi bazihaza bakaronka n'umusesakara bashora mu makungu igihugu kizoba kiriko kirogorora.
Duhereye ku burimyi n'ubworozi ku karorero n'uburovyi, Abarundi ku miliyoni 12, Abarundi miliyoni 10 n'imwe bari muri ibyo bisata bitatu navuga. Ushaka no guteza imbere igihugu uteza imbere abanyagihugu, abo urirengagije ukiyongereza imishahara wewe ukongereza imishahara bagufasha gutegeka kungure no gukandamiza iterambere ni bayibaye. Dukeneye rero yuko uburimyi, ubworozi, uburobyi, eka n'iyindi myuga yose kugwa mu Burundi tugirihangira ryo kuguriza umwembu kandi umwembu w'akamugera. Bikenewe ku Barundi bose biboneke, n'ibishobora gusohorwa no mu mahanga biboneke.
Mu ntara zimwe zimwe abapolisi babujije imodoka zo mu bwoko bwa fuso kunguruza abanywanyi ba SNL. Aho ni nko mu ntara ya Gitega aho hahagaritswe imiduga yarivuye mu ntara ya Mwaro n'izari zivuye mu ntara z'ubumanuko bw'igihugu. Amakuru dukura mu Kayanza nuko komiseri w'igipolisi yururukije abari mu muduga abwira abadereva ko iyihirahira igapakira ba SNL yibonera ko. Mu ntara ya Kirundo naho igipolisi cyategetse ukose imodoka kubanza kuriha mu gisata cya leta kijijwe amakori n'amatagisi Uber amafaranga 510 imbere yuko arekurirwa gupakira abantu. Mu ntara ya Ngozi naho nyene mu makomine ya Marangara na Kiremba hibonekeje ibazo nk'ivyo. Abanywanyi ba Senere bakabazwa niyo nyifato mu gihe abanywanyi umugambwe CNDD-FDD bataba bakomakoma mu gihe bariko baraja mu bikorwa nk'ivyo mu gisagara ca Gitega. Ikindi kibonekeje ahingozi nuko ata kintu kigaragara cari gitekanijwe kijanye no kugwanya kiza ca COVID-19 kiretse indongozi imwe zimwe za Senere za zifite udufukamunwa twatanzwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu ku banyamigambwe biciye mu mugwi w'igihugu wigengujejwe amatora Seni. Mwamenya ko iyi niyamamazo yatanguye kuri uno wa 27 ukwezi kwa kane izorangira igenekezo rya 17 ukwezi kwa gatanu, amatora aca bigenekezo rya 20 ukwezi kwa gatanu nyene. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire. Inyeshyamba z'Abarundi zare gitabara ziba mu Bijombo muri territoire ya Uvira mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo ziravuga ko ejo ku cyumweru ibindiro byazo byagabweho igitero n'igisirikare cy'u Burundi gifatanije n'abarwanyi b'abakongomani bo mu mutwe wa Gumino na Maimai Mutetezi, hagapfa abasirikare batanu. Inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri muri Uvira.
Amakuru y'Ijwi rya Amerika rikesha bamwe mu bagwanyi ba Leta itabara bakorera mu misozi miremire ya Masango batifuje yuko amajwi yabo ajya hanze, bavuga yuko ingabo z'u Burundi zari zivuye ku murambya ziri kumwe n'inyeshyamba za Gumino ziyobowe na Koloneli Shakanyamusaraba hamwe na Maimai Mutetezi zabateyeho bari basanzwe bafite ibirindiro mu Masango bahungira Mushojo. Bamwe mu bayobozi b'inyeshyamba za Leta itabara bamye yuko hari abagwanyi batanu bo mu gisirikare cy'u Burundi baguye mu migwano y'ejo, naho ibo ku ruhande rwabo bavuga yuko bakomerekesheje umuntu umwe gusa. Abaturage bo mu Masango bemeza yuko ingabo z'u Burundi zaje ziturutse muri sekiteri y'Itombwe zinyuze mu Magunda ziri kumwe na Maimai Mutetezi ko arizo zarahere Leta zirukana mu birindiro byayo byari kuwa Gahura mu Nyongombero, ariko Maimai Mutetezi abuza abaturage guhunga kuko ntantambara bafitanye n'abaturage kwabwo bayifitanye na Leta Itabara. Kwagerageje kuvugisha zimwe mu nyeshyamba z'abakongomani umutwe wa Leta Itabara ushinja gukorana n'igisirikare cy'u Burundi mu kubarasa, maze tuvugisha umuyobozi wa Gumino Koloneli Shakanyamusaraba ahakana yuko atari kumwe n'ingabo z'u Burundi ziri kuvugwa yuko ziri kugwana na Leta Itabara.
Nafatikanye na Leta Burundi gutese sindi mu Burundi ndi umukongomani sibyanje ndimo Abarundi bari mu birabo
Leta Itabara ivuga yuko ingabo zawe za Gumino zifatikanyije n'ingabo z'u Burundi zavuye ku murambya azibarasira ahantu bita mu Masango.
Ibyo byose ni bya binyoma ndimo nkubwira. Uva ku murambya uje mu Masango uca mugatanga hadi probleme ya FARDC. Babaza ba FARDC kuko hari abantu bato bashobora kuba barabaciyeho. Aho turi harazwi na Leta Itabara nimba ari bano mu Masango, ibyo ntacyo tubiziho. Icyo tuzi gusa kuko turinda imipaka yacu kandi tuzi kuko uko biri kose hari abantu bicara bahimba bene ibyo binyoma byo kugira ngo baharabike abantu.
Andi makuru avuga yuko mwebwe na Maimai Kibukira bakunze kwita Ebwila muri gufatikanya na Leta y'u Burundi mu kurasa Leta Itabara.
Abavuga gutyo abona abaje banje reka mbivuge gutyo. Leta y'u Burundi kumvuza na Kibukira se kuzihe nyungu ngo nitumara tuyikorere iki? Ibyo zose ni ibinyoma, kandi ko mbubwira ni ibinyoma. Turarwana icyumweru ntikirashira twaraye turasanye hano. Nuwo Kibukira bavuga. Kumvuza na Kibukira ni igitutsi gikomeye.
Takoza ubwo twateguraga iyi nkuru twashatse kuvugisha Maimai Mutetezi bakunze kwita Kibukira, telefone nti yadukundira. Ariko hari abaturage mu bwoko bw'abapfurero bo mu Masango twavuganye batubwira yuko batanejejwe n'uko Mutetezi yafatikanyije n'Abarundi mu kugwanya Leta Itabara kuko ariyo yafashaga Gumino zibarizwa mu bwoko bw'abanyamurenge. Ku ruhande rw'umuvugizi w'igisirikare cya Congo muri aka karere, Kapiteni Dieudonne Kasereka avuga yuko nabo bumvise aya makuru ko hari intambara iri kubera mu Masango kure n'ahari ibirindiro bya FARDC hagati ya Maimai Mutetezi n'abagwanyi b'Abarundi bataramenya neza. Mwomenya yuko hashize ibyumweru bibiri amashyirahamwe arimo Societe Civile muri teritwari ya Uvira avuze yuko hari abasirikare b'u Burundi bambutse muri Congo banyuze mu kiyaga cya Tanganyika, abandi nabo mu kibaya cya Rusizi bajya kugwanya Leta Itabara kugira ngo itazahungabanya amatora ateganyijwe mu gihugu cy'u Burundi tariki ya 20 y'ukwezi kwa gatanu 2020. Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo.
Barakoze bagenzi banje badufashije gutegura amakuru hirya no hino aho baherereye. Reka nshimire namwe mwese mutwumva na Fasil Gabe uwa yagiranije, uwari uyahagarariye ni Edi Rwema, ijwi ni rya Jeffrey Mutagoma. Twese turagira tuti muramukana amahoro n'amahirwe.